Mbandanya mumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya 14 z'ukwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jawe Diane nahazwe indongo y'ibiganiro vy'uno mwanya.
Nabirya binini binini bamwe barahaca batinya nk'iyo bafatiye ibintu byinshi kubera bikeka yuko imodoka yabo ishobora kugira ibiro byinshi hanyuma ubupfu bugaca buhera hariye tugacinye.
Uyu ni umwe mu banyagihugu barangurira imirimo yabo ku ibarabara Bujumbura Gitega avuga ku makenga afise y'ukuntu iryo barabara rikorera bomagurika umwanya n'umwanya batinya isanganya yamara muri leta ngo ingingo zarafashwe muraza kuvyumva muri kino kiganiro. Ariko imbere yuko tuja mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko intumwa idasanzwe ya ONU mu karere ka Afrika yo hagati François Lancifal yagendeye igihugu cya Cameroun muri nondwi mu ntumbero yo gutorera umutimyerekano n'intureka zimaze iminsi mu karere k'abakoresha ururimi rw'icyongereza basabwa gutangura gukoresha ururimi rw'igifaransa. Mu ijambo yafashe yasavye leta ya Cameroun kwicarana n'abari mu myerekano kugira ngo baganire. Aha tukibuta ko intureka muri Cameroun zatanguye mu kwezi kwa 11 igihe abashingwa manza hamwe n'abigisha bakoresha icongereza bahagaritse ibikorwa byabo basaba ko amategeko asubirwamwo ibintu bikaba byagiye gukomera inyuma yaho abiyamiriza ayo mategeko bagwiriye mbere bagasaba ko kubera ikandamizwa riri mu turere dukoresha ururimi rw'icongereza muri antunga utwo turere two kwikukira. Inama y'umutekano ya ONU yarafashe ingingo kuri uno wa kane yo gutangura guhagarika ibikorwa byayo mu mugambi w'amahoro mu gihugu cya Haiti. ONU yari imaze imyaka ishika ku 13 muri ico gihugu ikaba yari ifise abakozi bayo bashika ku 5,000. ONU itegekanya kuba ifise abapolisi bashika ku 1,200 hagati mu kwezi kwa 10 bazoba bajejwe gukomeza amategeko, gukomeza ubuhinga mu gipolisi no gukurikirana agateka kazi na muntu. Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU yatangaje ko uko ico gikorwa kizogenda gishingiye igishinga imizi, ariko abanyagihugu muri Haiti bazogenda bakomeza inzira y'ukwikukira no kwiyungunganya mu by'ubutunzi. Leta z'ubumwe za Amerika zararungitse abasirikare bayo i Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia mu ntumbero yo kwigisha no gufasha abasirikare ba Somalia hamwe n'inteko z'ubumwe bwa Afrika MISOM ziri mu ntambara yo kurwanya umuhari wa leta ya Kiislamu. Ivyo vyatangajwe n'abategetsi ba Amerika ku ijwi rya Amerika. Abasirikare babaye aba mbere barungitswe na Amerika muri Somalia kuva mu 1994 igihe Amerika ivuye mu gikorwa ca ONU mu ntambara yari yugarije ico gihugu yahitanye abasirikare sirikare 18 ba Amerika. Umutegetsi mu gisirikare cha Amerika yatangaje kwico gikogwa ari kigaragaza uburyo Amerika yongereje umuvuduko mu kugwanya ubwicanyi bw'agahomera bunwa bwugarije isi no mu gufasha abo bacuditse hamwe mu kugwanya abagwanyi ba Al-Shabaab. Radiju ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abari mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kutwumva muciye ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook. Amakuru yacu muyabona kuri VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ngire mwibyiwe mu biro bijejwe amabarabara mu Burundi baherutse gutanga itegeko ribuza ibiduga binini binini guca ku ibarabara rya Bujumbura Gitega RN2. Umuyobozi mukuru muri ivyo biro ingenieur Nibayubahe Vincent amenyesha ko iyo ngingo yafashwe biturutse ku kungene ririko rirabomagurika amakenga ni yose kwa nyagihugu wahacha ya mara mubiro bijeje ama barabara barahumuriza ko isoko ryo gukora iryo barabara rizajya ratanzwe. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye kuraba uko vyifashe kuri iryo barabara maze adutegurira ino nkuru.
Iri barabara rikuru rya Murambya ya Gitega RN2 litera ricika neza na neza hejuru y'uruzi munywango rugabura amakomine ya Kiganda na Rutegama mu ruhande rw'ibubamfu uvuye mu ntara ya Murambya uteruja mu ntara ya Gitega. Runo ruhande rupima nk'imetero 50 z'uburebure rwaramaze guhengama ruraba mu ruzi iyo rutera rusenyukira. Ikindi iri barabara ryarasi migaga utiweje neza risa naho umengo riracyakomeye ariko munsi yaryo nta kirifashe. Kubw'ibyo abajejwe intwaro barateretse mu ibarabara udukingi twereka abantu na cyane cyane abanyonga amamodokari ko badakwiye kwegera ubwo ruhande. Ibyo bituma imiduga yashobora kwaca ibangabanganywa ari ibiri bitakikundira. Ibyo kandi bitera amakenga abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu ko bashobora kuhagirira amasanganya. Aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Nko guca nko kwibarabara rimeze nk'uko urabona nko munsi hose harabomote nk'iyo aciye nk'imodoka nini nk'iri barabara ryose urabona risigararira nyiganga kuko urabye nko munsi hose hose harimburutse byasigaye akako hejuru gusa.
Uyu nta modoka zibiri zishobora kuhahwanira hamwe zibiri zihahwaniye imwe razima irinda guciruhukira mu mazi n'asanganya rikabari bari
nabijya binini binini bamwe barahaca batinya nk'iyo bafatiye ibintu byinshi kubera bikeka yuko imodoka yabo ishobora kugira ibiro byinshi hanyuma ubupfu bugaca buhera hariye tugakinyika.
Aba bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu n'imiduga hamwe n'amapikipiki ku gituro cyo mu Gatabu bakeka ko ubukene bw'igitoro buri kuri station yaha mu Gatabo nyene muri komine Kiganda bwo bafise inkomoko y'ibomoka y'iryo barabara. Bavuga ko inkurikizi ari zimba ryacu iritiro rya kugwa amafaranga 2,220 bavuga ko barigura hagati y'amafaranga 3,000-4,000.
Turakeka yuko na station yawe mu Gatabo yo bidafise igitoro kubera ho badaca amakanyo aremerewe.
Umubosi w'iyi station yo mu Gatabo n'umunyagitega kesha yakunda kuzana n'igitega n'ubwo nk'unye kubera atakiza kandi twicura ko co bakira koza kubera imbozi y'iryo barabara ariko twigura 3,350 kuri magendo kandi aho nyine kugira ngo kironke birakugora cyane kuko biragusaba itike urava ngaha ugafata ikindi gitoro kugira ngo uje kukinywa nk'imbuye bakiro se cyane mu bukeye
ukagirirwa no mushoferi akaguha na karitiro na kamwe mu mushoferi w'imodoka yagikwe nk'ibujumbura. Twebwe dusaba yuko iri barabara borikora ajya ahantu hagomba kubomoka bakaza bakahakora ibintu bitarayanga
mu gihe iri barabara ryosenyuka burundu imiduga ntibikihaca abo ahombera si bake. Abanyagihugu bo mu makomine y'intara ya Murambya bavuga ko ibidandazwa bimwe bimwe nk'umunyu n'ibindi batirimira ko batoba bakibironka. Ikindi nuko bohomba iterambere ryo kuyunguruza ku mapikipiki n'amamodokari na cyane cyane igihe bafise indembe ikeneye kwa muganga. Uyu mukenyezi asaba ko gyokogwa vuba
kiza no kudushikira imbere mu kari dukorera neza none ubona ritagwanya ripomokariza mu ibarabara nitwoba duhombye gose none ubona twasubira kuronka nk'aho duca kandi si twebwe twenyine n'aba b'imiduga baba bahombye gose mu gusubira gukorwa n'ingorane. Abo b'imiduga baratwunguruza tugwaye.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Murambya ajejwe imibano mpawe n'Imana Canesius avuga ko bizigiye ko rizokorwa mu minsi ya vuba kuko babimenyesheje inzego zibijejwe.
Turamaze kumenyesha rijya barabara ngene rimeze twarabirungitse muri direction generale ya route turarungika no muri mu buyobozi bujejwe gukinga impanuka. Biduga bininiya zarahagaze kwaca ariko kubera imvura ari nyinshi n'ubu riguma ribandanya.
Twa kwizera ko rizokorwa vuba
turavyizeye kuko kibazo barakizi kandi murabona yuko ari inkora mutima atawuguma areza amaboko.
Amezi abiri araheze iri barabara rimaze gutangura kubomoka. Abanyagihugu bahegereye bavuga ko rimaze kubomoka kabiri muri iyi myaka ibiri iheze bakibaza ko byo babiva ku bikoresho bidakomeye byubakishwa ikiraro iri barabara ricako. Tumenyeshe kandi ko iri barabara rya Murambya ya Gitega rihuza intara nyinshi harimwo cyane cyane izo mu buseruko no mu buraruko bw'igihugu ndetse rigahuza igihugu cy'u Burundi n'ibihugu bihana imbibe nk'u Rwanda na Tanzania. Mu ntara ya Murambya, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Yane ndonse tugire abumvirizi ijwi rya Amerika ku bikogwa vyategerezwa kuba vyaratanguye itariki 10 bikogwa vyo gusanura iryo barabara ariko kubera hari ibikigoranye mu vy'ibikoresho mu biro bijeje amabarabara mu Burundi babwiye ijwi rya Amerika ibujumbura ko ibikogwa vyo gusanura iryo barabara bitaratangura yamaranga umwanya n'umwanya bizotangura maze ayo makenga yo banyagihugu agabanuke mu kanya n'ivyanuganuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi muri nontwe
Cha, bija bi, bira nuga nuga kwa nivu,
kani bihu,
goni bihu, kani la zipo me,
muda kupie kwa tarif,
nivyo,
nivyo,
kasi,
dupingi,
dupingi,
utangi,
mupinga mupingi, onvizi bija Amerika, ira vesho zibihuha, ikawahi nguru imfaho.
Ejo ivyuma ntivyadukundiye kugira ngo dushobore kubashikiriza kino kice mukunda ciwanyu mu ntara civyanuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi ko yarero abatari bake babidusavye dushimye kubigaruka ko uno musi aho tugaruka ku rupfu rw'umutimbo Antime baranshakaje muri ivyo rero vyanuganuzwe nuko hari abavuga ko yoba yapfuye afishijwe n'umukene n'umukeno ivyo bakabivuga bafatiye ko yoba ataronse amafaranga yasabwa yo kuja kwivuza mu mahanga ariko umuryango wabo ukaba udashigikiye ivyo vyumviro umunyamakuru wacu Raisa Liliane Inamahoro akora mu ntara ya Gitega Antime baranshakaje yanabamwo yaduteguriye ino nkuru
Inkuru yuko mutama Antime baranshakaje yitavye imana yamenyekanye mu ijoro ryo kuba imana igenekerezo rya 9 z'uku kwezi iyo nkuru y'umubabaro ikaba yaciye ihanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi byihuse nko kuri Facebook, WhatsApp na Twitter tukibutsa yuko ugo rupfu rwashitse inyuma yaho Antime yaramaze amezi ashikane ari mu bitaro byitiriwe umwami Karede akizwe n'amagara abatari bake bari bukije ubutwari bwiwe n'ivyamariye igihugu umukuru w'igihugu abicishije itangazo ryasohowe n'ibiro vyiwe byavuga riti Uburundi burabuze umushinga ntawe w'ijunja n'ijambo yatumye akaranga ko Burundi kamenyekana mu makungu ukwitanga kwiwe kwatumye ingoma z'u Burundi zija mu mutungo kingiwe na UNESCO inyuma yo kumenya ugo rupfu rwa Antime abandi bagize ico bavuga nabanditsi n'abanyamakuru bamubaye hafi mu bihe bitandukanye yagiye aracamwo nk'intwari mu gihugu Antoine Kaburahe aramutswe ikinyamakuru iwacu yanditse agakete agaragaza akababaro kiwe agira ati ehe Antime arashengeye umuryango wiwe wari waraterereje kugira igihugu kimurungike kwivuza mu mahanga mu gihe amagara yaramukitse uburyo bwa baba amadorari 10,000 niyo yasabwa leta ntiyashoboye kuyegeranya Kaburahe abandanya yibaza muri ako gaketa ati mbeko Antime yari nk'umuambasaderi iyo baserukira Burundi mu makungu hamwe n'abashikiranganje umwe wese gira kigoro agatanga amadorari 100 uyu mutama yari kuvugwa gakira ehe noneho leti hisemwe gutegura ibirori byo kumushingura niteka imbere yo gutanga umuco ijwi rya Amerika ryahisemwe kubasomera bumwe mu butumwa bwace ku mbuga ngurukana bumenyi mere kuri uyu yanditse avuga ati ahanyene arashengeye atagiye kuvuzwa mu mahanga uwundi yanditse ati Uburundi burabuze kabisa uyu nawe agira ati abarundi turafise ingeso yo kuvuga ivyiza umuntu yaramaze kwitaba imana ariko akiriho nta n'urukura mu kanwa je ivyo biranyobeye hari nundi yanditse aterera iciyumviro agira ati umutama witeka nk'uyu akuye kubakigwa icibutso ntibagiranwa hari n'uyagereranya Antime baranshakaje na Leopold Sédar Senghor yaharaniye intaya yo kwikukira y'igihugu cya Senegal ahavuga ati mbega umuryango asize ntiwoza uraronswa agashahara kaza ku kwezi nk'uko bibandanya bikorega umuryango wasizwe na Sédar Senghor hambavu yaba hari n'abandi bagize ico bavuga mu majambo make bamwifuriza kuruhuka mu mahoro uyavuga ati mutama wite ka imani kwakire mu bwami bwayo uyu nawe agira ati ni wigira amahoro ugiye nk'umugabo nubwo ivyavuzwa ari byinshi ku rupfu rwa Antime baranshakaje amakuru ijwi rya Amerika ryahawe n'umukobwa wiwe Assumpta avuga ko atawuhagari ku rupfu kandi umuryango ushimira leta kuvyo yabafashije igihe umubyeyi wabo yarakizwe n'amagara n'ivyirikira bafasha mu bijanye no kumufuba imbere yuko yitaba imana uwo mutimbo Antime baranshakaje ijwi rya Amerika ryari ryamugendeye inshuro zibiri kurugiwe igihe yarakizwe n'amagara yita kwitakambira ko leta yo muvuza ico gihe akuzukuru kiwe kabwijwe rya Amerika kwicifuzo ciwe ariko sekuru yokira kuko yari kirumara ku muryango
kubera yakunda koneri n'abakera yaravuga n'uko abakera ukuntu baba n'ukuntu babigishije kurima ivyo byose abazungu bakaza baraduhenda tubaye ikawa baduha duhera dukedu
Sobo inao nime ya ura Yambugira yudukino wakina Mbamele unahabi kuko Yagihe Yaguma vuga ngotu muhindu kize Na yu agia amye Aguma avoroga Avu zinduru ngotu je Kumuhindu kiza Kuko ya rushimbabu
Ikindi antimu yabwijwe rya Amerika kiriho nuko yiravye ico yamari igihugu mu misi iwe ya nyuma yari yasavye ko leta yoha umuryango wiwe agafashanyo gahabwa bakukuruke
iki gihugu cyo dukorera barabona yuko ndiko ndasaza nokuri nari nsavye Uburundi prezida bakaraba ikintu bomba dosazira ko nka kujya bagira bati uyu yapasuye kazandara nk'uto franka ku kwezi bakagira nibarabara bazonyitira bati Ili barabara nija antime baranshakaje.
Gushikubu, kuri ibyo byifuzo, umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako avuga ko leta igiye kubaka icibutso cyo kuguma yibukirwa ko tumenyeshe ko amakuru ijwi rya Amerika rifise gushika uyu munsi ariko azoshinguranwa iteka kuri uyu wa mbere mu ntara ya Gitega antime baranshakaje yitavye imana afise imyaka 82 y'amavuko akaba asize umupfasoni n'abana indwi hamwe n'abuzukuru barenga 30 I Bujumbura, Kaisa Liliane, ina mahoro, ijwi rya Amerika.
Ayavuga makambi tu yahere kuri ino nkuru ivunaguye ahimyitegure ya Pasika makambi impunzi induta mu Tanzania itekure ariko bikogwa cyane cyane ni ivyo mu masengesho gusa kubga bamwe mu mpunzi nta kindi bashoboye gukora atarico bavuga ko ari mu bukene budasanzwe abarongo yabandi mu masengero nabo bavuga ko igikuru ari kwitegurira ku mutima gusumba ibindi byose Mikambi ya Rusenda naho aborozi n'abahinzi barenga 50 muri territoire ya Fizi Uvira Tabambira na Kalemi baraye basozereye inama y'imisi itatu yiga uburyo bwo gukemura amatati ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akorera ijwi rya Amerika mu Rusenda
Kunyaginga z'aborozi yitwa jya bungere buri mwaka konesha imirimo y'abahinzi ndetse no kutubahiriza amasezerano yasigwe mu kono mwaka wa 2010 hagati y'aborozi n'abahinzi ibi ni bimwe mu bibazo byagarutsweho muri iyi nama yateguwe na Monisco ifatikanyije na Ministeri y'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo inama yari imaze iminsi itatu ibera kuri Hotel Villa Lac iri mu mujyi wa Uvira ingingo yo kuvugura amasezerano yashyizweho mu kono mwaka wa 2010 hagati y'abahinzi n'aborozi ikaba itakiriwe kimwe ku mpande zose aho abahinzi bavuga yuko ubwiyongere bw'inka ubugenda buboneka mu masuhuriro butuma imirima yabo irushaho kugenda yonwa kabayita Selemani umuhinzi waje aturutse ikirembwe yatangarije ijwi rya Amerika ko yishimiye ibyavugiwe muri iyi nama kuko bizatuma batongera koneshezwa n'aborozi babavanye inka mu misozi ku Rwanda rw'aborozi inka zimara mu masuhuriro n'imitangire y'ituro bagenera abami ba inka zasuhuriye bavuga yuko ibyo bashaka kuvugura kuri aya mategeko bitumvikana aho abami bavuga yuko buri kibuga cy'inka 50 cyajya gitanga inka imwe buri ko inka zisuhuye n'urutambwe n'umushefu kandi akaba n'umworozi
kivyoba kuvuga ngo tuvuge ngo inga zinyanaka nizo zorazirigirwa twerwe turihira inga uko ziri zose bazasuriye mu karere kurya mwami niwe dukuriye gutura tukamutura inga yiwe kivyo ngivyo biravugwa ariko wakavuga ngo yaye none baza kuvuga ngo duhindure ngo twe tuvuga ngo ni inga zinyanaka tutiryo jambo ganatwe tutare turabatware ariko nditwurihindura kuko likwiriye kubwirwa banyiri inga zabo jambo rya kabiri turavuga ngo inga zikwiriye gusuhura zisuri gihe cici zigende mu masuhuriro yazo ariko niryavuga igihe ikiriza rishirira kuko hazabaho rishira mu kwezi kw'icumi akabaho rishira mu kwezi kw'icumi na kumwe urumva kuri iryo jambo ntako twarivugaga ngo tuvuge ngo tuzoza tugaruka igihe k'inyanaka si twe mana ngo tuba twategetse ibihe ngo tuvuge ngo itegeko ngo ikirizo baryashize gutyo
aborozi bo muri intara kivu y'amajyepfo bari muri inama bakaba basabye leta ya Kongo ko yashakira umuti ikibazo cy'abahinzi n'aborozi kigenda kivuka uko inka zisuhuye muri territoire y'Ifizi. Semoro Karaha n'umworozi w'inka waje aturutse mu Minembwe.
Dufite ahantu ho kuragira hanene cyane kandi hadahuye n'abaturage, hadahuye n'imirima. Aho na ahantu ho muri Kongo, aho na ahantu mu materitwari yacu ya Fizi, aho naho mu marejo yacu ya Manyema na Kalemi. Aho hantu hose hari zide, nta kintu kihari. Aho hantu bagomba kuhahaborozi, bagahaborozi uburenganzira umuntu akaragira uko ashaka, kandi icyo gihugu bakagehereza ubworozi. Ahahingwa naho hariho abahinzi bagomba guhinga, ariko aborozi bagomba guhabwa ako karere kose bakaragira inka zabo nk'uko bashaka. N'abakongomani bafite nationalite y'ubukongomani tibagomba kwimirwa ngo nibazoza bashika ngo batemagurwe n'ibintu bitemagurwe. Ibyo bintu tukaba dusaba leta kuko igomba kugira icyo yadukorera.
Ministre w'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Ekiba Mboka wari umushyitsi mukuru muri iyi nama, yavuze yuko iki kibazo cy'umutekano muke ugenda ugaragara masuhuriro bagiye kugihagurukira. Bakaba bihaye intego y'uko mwaka w'2017 batifuza kongera kumva hari abungeri baguye mu biraro cyangwa se inka zanyazwe. Amaraporo atangwa na perezida w'aborozi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe Gadi Rwanya Intare agaragaza yuko umwaka ushize 2016 hari abungeri bagiye basiga ubuzima mu biraro ndetse n'amagana y'inka akanyagwa.
Ubushize muri akse y'Inemba hagiye inka ijana, muri akse y'Inganji haruguru yo mu Rubonja hagiye inka 50, hatemagurwa izindi 35, zose zikaba 80 n'inka zitanu. Abantu bagiye bapfira mu nzuri hirya no hino, bamwe bapfiriye iriya Isaramabira, abantu 4 n'inka 116 ziratema, abandi bapfiriye Inemba. N'umunsi batera Inganji ndibwira nta muntu wapfuye, ariko inka zaragiye zaranyazwe ku bwinshi, abantu barakubitwa baratemagurwa.
Ubusanzwe aborozi bakaba bajya basura inka mu kwezi kwa gatandatu zivuye mu misozi miremire zerekeza mu mashyamba ari Rurenge, Inganji ndetse n'Igihungwe n'Ikabambare. Vedatse Ngabo ku bwijwi rya Amerika Ibuvira.
Wangumye kumutima mora negereje umukuzaza nuko mbona makata agenda kumboni rungu igiye kuzasaza
wese nawe ujumumbura igashika agatsiro ukakabura. Agatsiro ni byo bitotsi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Na karirimbo ka ujumumbura Canoles twinje muri cha gice kindi cyo kubatahiriza no kubahuza n'abanyu bari mu makambi atandukanye no hagati mu gihugu cy'u Burundi. Niyo nkuru yamaze gushika ku murongo mwiriwe niyo nkuru.
Mwiriwe cyane.
Murakomeye.
Kumura
maja he?
Tuli neza na neza muri Zimbabwe, muri Zambia.
Muri Zambia, havugwa makinga ho Zambia?
Turashima.
Aha.
Gusa nuko ibirere byaha aribyo ubu turi mu gihe cy'izuba. N'ubushyuhe.
Aha.
Kwa ita minyere hii wacho utijihari chimbu.
Aba hinga basho wafugango bazita ihinda gulikagibi. Na tukwebuka kazuba ino katangwe kuoneka aliko nikaratangu la kubabaza chane. Uratwihanganira kuko wari washatse ko tubahuza ntitwashobye kumubona, ariko ubutumwa bwiwe urashobora kumushikiriza wanashaka ukanarenza ko ugatasha abandi ukumbuye.
Neza neza ndamtahije era hefiki kureke tawo nanye
amuvuge kuko aka tutashowe no kumutora ku ga telefone kiwe ntamayimenye
kwa masawara kiza onexpo numudamu wiwe za kompa experience numana wawo ndabatahije cyane
ega
kandi abandabaza ndabaza ubutaha ndo subira ndabe ko no batora kubera ndabakeneye zose
reka tuzosubire tukugeragereze kwa gatanu zo
nzamukoze ndatahije n'umuhungu twabana mu nkambi Nyarugu n'umuganga yitwa Ndayisenga Leonari ndatahije n'abandi bose babanzi abari mu gihugu n'umugenzi wanjye Omari ari muri Canada
urakoze cyane gose niyo nkuru none ikambi ya Nyarugusu ari vuyemo ryari wewe
ikambi ya Nyarugusu nayivuyemo mu 2012
wari wahahungiye muri 2000
Kwatawundi imyaka mu mirongo bari bamunganye ndi umwana mu 90 na gatanu na gatandatu
urakoze cyane gose rero abungaho Zambia utijuru rya Amerika ribase ku mutima
akaririmbo nibishoboye mu kama
kagute
akaririmbo kararijwe ateka ntahereka ntawe
kakabura niyo nkuru haze ku urugwanko ariko kwa gatanu ho ndakemere ka ino sangerageze n'ivyanka burugwanko tukemere kwa gatanu za urakoze cyane gose
Ego mugire bihe byiza.
Ego. Turafise Nestor na wenyene kundi murongo wa telefone miriwe Nestor.
Iruwe.
Hey, gomura komeye.
Gona mahoro.
Muramaja he.
Yewe neza na neza ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Makamba.
Mu ntara ya Makamba havugwa make.
Uri na mahoro turashima.
Eh, hezuduki.
Ah, haraka kutse ndi kumwa mvuga gakubica aricyo.
Ego, ego.
Areze ko ari utu ariko twogasangira.
Ego. Gura muragategura.
Yego nta kibazo reka duhereza abicyeje babe baragatunga.
Urakoze cyane gose. Nuko rero Neso nawe wowe tuguhuza no munsi ntibishobotse kuko amatelefone yabo ntibiriko birakunda yose. Ariko umutashe wongera utashe nabo ushaka.
Nawe leta ntashe uwa mbere. No yinyene nari narondeye Isaac. Baraganda.
Yego.
Hanyuma nkaba ntahije n'umuryango w'uwo wose mama Jane hamwe na Jean de Dieu hanyuma nkaba ntahije n'abandi dusanzwe twari tuzinanye no mu gihugu cya Zambia bariyo
warabayeyo
ego ndafite inshuti
hariyo
uwitwa Jiriberi Abdul Karimu hariyo uwitwa Kalumba aho bose ndabatahije ndabifurije pasita nziza
urakoze cyane gose
ubwo bibaye ngombwa mu ndondorera akaririmbo kajyanye na pasika
akaririmbo tuzotangura kubashikiriza ejo uno munsi dutunge ntibiza gushoboka urakoze cyane gose ngahe Makamba uturamukiriza abakunzi b'ijuru rya Amerika
yego ndamwebwe ndabashimiye
urakoze Nuko rero ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara. Tuzosura tugaruke ku munsi wa mbere nkaho twahereye uno munsi. Ni ngaha dusozere ikiganiro cacu rero mwakoze mwe mwatwumviriza. Ariko imbere yuko duhanaga hindukira, ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere. Harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11. Igice cya 12 turaza kuwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Igice cya 1 n'igice naho ni amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Pasika nziza, weekend nziza, Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi. Naho kuwa mbere tubasigiye kano karirimbo.
Baby, you too sweet to fajaba. I say we dance to the lagwaja. Make a take to Papalata. Iba iba, oh baby, iba iba. Baby, you too sweet to fajaba. I say we dance to.